Yeni Radyo Üzvüde Amerika. Radio Izwi Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose muri kumwe na Fidel Niyongabo muri aka kanya mu mwanya w'ikiganiro muri isanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe akazi rirategekanya amategeko akingira abakozi mu gihe baba bari ku kazi. Muri aya mategeko harimwo uburenganzira bw'abakozi bwo kwishyira hamwe mu masendika, kudakumira abakozi ku kazi, kutabakoresha ku nguvu, kudakoresha abana, hamwe no kuronka imishahara imwe mu gihe bakora akazi kamwe. Amategeko kandi arategekanya gukingira abakozi ku bijanye n'amagara yabo hamwe n'umutekano wabo ku kazi, kubera hakunda kuba impanuka ku kazi zijanye n'akazi ku bakozi hamwe n'ingwara. Uretse amategeko mpuzamakungu akingira abakozi, ibihugu bitandukanye byo ku isi ku giti cyabyo birafise amategeko abakingira. No mu Burundi ayo mategeko arahari, yamara yoba ashigwa neza mu bikorwa abakozi agenga bo baba bayazi mu gihe bagize ingorane cyangwa impanuka ku kazi ninde bitura. Ivyo tuvuga ko mu kiganiro muri isanga twatumiye Maitre David Dusabe yanonose amategeko yerekeye abakozi na Dr. Emmanuel Kamo akurikirana ingorane abakozi bagira ku kazi. Bombi bari Bujumbura mu Burundi. Batumire mbanje kubaramutsa. Nagomba ntangurire kuri wewe Emmanuel Kamo, muri umuganga ajejwe gukurikirana ibibazo abakozi bagira ku kazi, kubatazi neza uruhara rwanyu n'akamaro k'umuganga akurikirana abakozi ku kazi. Ni ikihe mwamujejwe mu bisanzwe kuri abantu bavyumve?
Nubuganga umuntu agira ahejeje medicine generale, nubuganga uraba ingorane abakozi bagira ku kazi, ngwa nubuganga nyabaki nubuganga bujejwe cyane cyane kubuza yuko abakozi bagwara kubera akazi bakora, hanyuma no kubuza yuko abakozi bashobora kugira impanuka ku kazi. Mugabo oye nayivuze, nubuganga bagira bahejeje medicine generale, kuvuga yuko umuganga w'akazi atari gukinga gusa gukinga impanuka zitewe n'akazi, ibyo bita maladie travail cyangwa indwara zitewe n'akazi, ibyo bita maladie professionnelle. Mugabo ajejwe gusa gukinga, nyine nayivuze ko yaragize ubuganga mu gihe yabaye ingorane ariko arakorera nk'umuntu akorotse cyangwa ari umuntu agwaye cyane, aratabara by'indembe ateza kumushyiraho abamufasha bita abasekurisi kugira bamuhamagare ashobore kuza gutanga gufasha kugira umuntu ntamerwe nabi, mu bita le premier geste. Uwumva si gukinga gusa, si prevention, arafise n'uruhara rwo gufasha mu gihe umuntu arembye mu shyirahamwe. Hanyuma uruhara si urwo gusa, afise urundi ruhara n'uko mu gihe umukozi mushasha aje aramusuzuma akaraba yuko amagara yiwe ameze neza ashobora gukora aho hantu bamuhaye akazi. Hanyuma ikindi nuko umukozi yamaze gutangura akazi ataza kumukurikirana karaba yuko haheze nko umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri yuko umuntu agikomeye. Hanyuma ikindi umuganga w'akazi akora nicyo gusuzuma aho abakozi bakorera, kuri abakore ko bakorera ahantu heza yuko ahantu bari kurakorera atabintu byotera ingorane ku magara y'abakozi, bakagira nk'ibyo gupima karaba ubumara buriya aho hantu umuntu akorera ari imikungugu ari induru nyinshi ari umuyaga tawuri umeze neza cyane n'ibindi by'amatoxike shimikanike, urumva uruhara rwe n'uruhara rukomeye ateza guhanura abakozi agahanura abakoresha ku bijyanye cyane cyane n'ibyo by'ama accident du travail cyangwa ibyo by'ama maladie professionnelle, no kuraba yuko abakozi bakurikiza impanuro kuko hariho ibyo umukoresha ategereza kugira cyane cyane umukoresha ategereza gushyiraho akazi kameze neza akazi kadatera ingorane magara y'abantu. Umukozi umukoresha ategereza guha ibintu byose bikwiye kugira umukozi akore ameze neza, kugira umukozi ntamererwe nabi, umukozi yisanzure afite umutima uri mu nda, hanyuma umukozi nawe arafite ibyo bamusaba nawe nyine.
Turabigaruka ko
okay.
Nashaka mutubwire murako muravuga ibyo by'impanuka n'ingwara zishobora gushika ku kazi. Kenshi na kenshi nizihe impanuka nizihe ngwara zikunda kwiyadukiza ku bakozi ku kazi?
Ego, urakoze cyane. Impanuka zikunda gushika cyane cyane nk'ariyo nk'abantu bashobora gukoroka bari kurakorera hejuru, ari impanuka zishobora gushika yuko bakoresha amaproduishimike bakaspira ibintu byatera ingorane mu mahaha cyangwa bizatera indwara haheze igihe kirekire, hanyuma hakabaho n'izindi ngorane zijejwe guterura ibiro byinshi cyane nayo byatera indwara, hanyuma impanuka zindi n'imiduga ibiri mu rupangu ushobora guhonyora abantu, hanyuma hariho abashobora gukoroka nabivuze bavuye hejuru, hariho imashini zishobora gukata amaboko abantu, hariho impanuka nyinshi cyane biva aho umuntu akorera n'ubumara buba buriyo. Hanyuma ikindi kiriyo ni uko hariho indwara ziterwa naho umuntu akorera. Izo ndwara nazo ni zigira ubwoko bwinshi zipfa naho nyine kubikoresha umuntu ariko arakoresha. Mu bwahari n'icyo navuga ni uko ibonekeza amakanseri menshi nuko atamahitiri daraba ubwira turabe ko atava ku byo abantu bariko barakora. Mugabo si ibyo gusa, hariho no kutumva kubitewe n'induru nyinshi umuntu akoreramwo, hariho ibya asima, hariho abagiriki ingorane zo guhema, hariho abagiri ingorane ku rukoba, indwara ni nyinshi cyane zisimabatonda zimare muri rubanda.
Murakoze. Reka tuze kuri Maitre David Dusabe. Ku vyerekeye amategeko agenga abakozi ku kazi ku bijyanye n'umutekano n'amagara yabo, nike mwo tubwira ku bijyanye n'amategeko inge n'abakingira
coco aho nozanana amategeko y'akazi samategeko abarayigihugu cisangije ahubwo abari amategeko ava muri yashyirahamwe mpuzamakungu rijejeje gukingira abakozi n'akazi oite. Iyo naryo ku bijyanye n'ibi byo gukinga impanuka n'amagara meza isuku ku kazi ryarashyizeho ibyo bita amakonvansiyo arenga 40, rekomandasiyo zirenga 40, hamwe n'ibyo bita amahoteli byo direktive pratike, cyane cyane bivuga sipesifikima kuri ibi bintu byo gukinga impanuka, umutekano hamwe n'amagara meza ku kazi. Rero ibihugu byose biba byaremeye izi konvansiyo bifata ayo mategeko bikayashyira mu mategeko yabo y'igihugu. Nicyo gituma mu Burundi bwiza shingiro ku article ya 19 iravuga yuko ingingo ya 19 iravuga yuko amasezerano yose u Burundi bwateye ko igikumu ari mu ibyizwa shingiro ry'u Burundi. Nacyo gituma rero tuje rero mu itegeko rigenga abakozi n'akazi ryo mu Burundi rishasha banagomba ryo mu 2020 were ku ngingo y'amajana 316 ukagenda mwanagomba ingingo nyinshi zigera ku 370 kurenga numva ko ari ingingo zitari nke were ku 316 kuduga. Izo ngingo zose zivuga ku bijanye n'umutekano ku kazi, isuku hamwe no gukinga izo mpanuka ku kazi. Bisigura yuko rero ni itegeko yuko umukozi akingwa ku kazi, sinovuga ngo ni ukugomba ko umukoresha cyanke ubugwaneza bwiwe ingenda asanzwe umuntu mwita senga, ahubwo ni itegeko yuko umukoresha ategereza gukingira umukozi iyo ari ku kazi kugira ngo akinge izo mpanuka zose muganga amaze kuvuga zishobora kuva ku kazi abakora iminsi yose. rero kuva ku ngingo ya 316 kubandanya izo ngingo zose zivuga kubijanye no gukingira umukozi ku kazi.
Hanyuma witegereje mbona amategeko arashigwa mu ngiro, mwavuze ko iyo tegeko rishasha rigenga akazi ryahinyanywe mu mwaka w'2020 nikiye kiyongeye ko mu bijanye no gufasha neza abakozi n'abakoresha kugira ngo impanuka nk'izo ntizibe ku kazi, uravye n'itegeko canke amategeko ari imbere yaho agenga akazi.
Jewe ico novuga kuri itegeko rishasha nuko ingingo nyinshi bagiye barazagura ugasanga baratanga umuco ukwiye nk'ibyo gukingira abakozi, numvise izi ngingo bagize ni nyinshi cyane, aho bavuga akantu kamwe bakanonosora neza bitandukanye n'iteko ryahahora, aho asanga bivuga gusa ku bijyanye n'isuku ku kazi, ko hateza kuja komite ijejwe ibyo gukurikirana ingene isuku no gukingwa ku kazi, umutekano ku kazi ingene bimeze babica hejuru. Ariko iri teko rishasha rirerekana akantu kamwe kamukwako ingene ibikoresho ingene bitaza gukingirwa ingene bitangira raporo mu bugenduzi bukuru bw'akazi yuko ibikoresho by'akazi ubikurikirana neza, bakerekana n'ingene abagenduzi bakazi bagiye bita ba inspecteur di travail basahugira amavisite cyangwa amadesante mu masosiyete bakarako by'ukuri izi ngingo ziriho zirakurikizwa. Ariko by'ukuri tuvugisha ukuri mu gushyira mu ngiro rero ibi bintu byose amategeko avuga n'amashyirahamwe make usanga abishyira mu ngiro make cyane, niko novuga make cyane ndanabishimikire ko cyane kuko mwana agomba niyo ariko haraba ikico gusuzuma yuko ishyirahamwe rikurikiza amategeko yubahiriza abakozi n'akazi ikora travail usanga ikintu cya sante securite au travail batagishyira kingufu cyane aba bagenduzi bakazi. Rero nkacavuga nti ugiye kuraba aho baba bigira usanga arimo ari amashyirahamwe akomeye nka za Brarudi izi za Savonoro aya mashyirahamwe abazwi n'andi yandi mashyirahamwe by'ukuri usanga izi ngingo zidakurikizwa.
Ku bwanyu mwibaza ko ari kubera iki izo ngingo zidakurikizwa? Muravuze ko hari amashyirahamwe akomakomeye amwamwe azwi nka Brarudi, ayo yandi ni kuki agifata minenegwe ntagifate nk'uko ari ikibazo gikomeye, biterwa n'iki?
Je nibaza yuko icambere coco ugiye kuraba amategeko baha umukoresha kugira ngo ashobore gucungera neza umutekano, isuku n'amagara meza ku bakozi biwe, usanga ari ibintu bitwara amafaranga menshi cyane menshi cyane. Kuko baravuga yuko turetse ko usabwira ibikoresho bikingiwe neza, abakozi bakorera ahantu hameze neza, hema neza, hafise umuco ukwiye, ibintu byinshi barashyiramo yuko utaza kubona kwa bagira n'amaformation ku bijyanye no kwikingira, ukaguma ubigisha abakozi bashasha bakigishwa amamashini mashasha zo kwibigisha gushasha nyine babyikingiramo. N'iki usanga cyane cyane rero ibihinya bakoresha batinya kubishyira mu ngiro kuko bitwara uburyo bwinshi. Ariko na musanzwe mubizi neza yuko amashyirahamwe menshi iyo rikarakora cyane cyane ashyira imbere inyungu kunguka mu buryo bw'amafaranga, murabumva n'iyo umwaka uheze bariko batanga icegeranyo berekana ishyirahamwe ingene ryungutse mu buryo bw'amafaranga. Nibaza gatanda rimwe murumva bavuga bati ngo abakozi ndo ntitwafishije benshi bivuye ku manuka z'akazi, ntiyagwaye na benshi twarashoboye kubakingira, ibyo onye ntabyo bashyiramo ubuntu umengo ibyo nibiza kubatesha amafaranga bari kunguka bagaca babishyira iruhande. Hanyuma agasaba nuko ubugenduzi bukuru bw'akazi butabishyiramo ingufu zikwije, niko novuga sinzi ko ari uko badafite uburyo bukwiye kuko aho babikurikirana umunsi ku munsi cyangwa mu kiringo cyatekanijwe. Kuko usanga ibi bintu byose ubishyize mu ngiro byose muri sosiyete usanga ari bigize ubutahe bose wa sosiyete, ugiye kuraba cyane cyane kuri amasosiyete usanga ari mato mato agereranye, nicyo gituma cyane ingufu nyinshi bashobora kubishyira ko kuko amasosiyete yose yugara nka yose.
Ashaka na intervene gato avuye kujya kuri ibyo metre yaje kuvuga.
Ego
nibyo yavuze nibyo cyane mugabo je niyumvira yuko ari kutamenya ko abakoresha nibyo bose bafite ubwoba ko bohomba mugabo baravye neza ibyo wunguka. Niyumvira yuko bashyizeho aya maservisi yo gukinga no kugira hygiene na sante securite bunguka rwose muti kweri kubera ko umuntu yagize nka accident du travail imwe uravye yacitse nk'ukuboko cyangwa umuntu abapfuye abigo arapfa umuntu yarura amahera bukoresha n'ibyo akora amahera menshi mugacyo nemeye nuko ivyo yavuze ubugenduzi bukuru butegeza bujya bwa inspection mutegereza kuja kuri terra mutegereza kuja kuraba ingene rijya tegeko bashyizeho ni itegeko ryiza rwose ingene yivuze je natangaye ndaribonye abarikoze barakoze rwose kuko ririmo byose mugabo bafite nuko abagenduzi bagejejwe kwishyira mu ngiro cyangwa kuraba ariko rikorera cyo mu ngiro atabumenyi bafise je niyumvira yuko icyihutirwa ari ukuraba ingene nuko nowambaye dantisipa mugabo nibaza yuko bakeneye kwigishwa cyane 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 aho niba nashaka kwinsista mvuga yuko muri inspection afite ingorane zo kutagira ubumenyi bujyanye n'ibya sante sekurite au travail niko nashaka kongera ko sinzi rero icyo kibazo mwari mushaka kumbaza kintu
nashaka kubabaza nkuko muri umuganga ajejwe gukurikirana ibibazo abakozi bashobora kugira ku kazi kubijyanye n'umutekano wabo n'amagara n'isuku muri rusangi mu bihugu muri rusangi abaganga nkabo baba bangana iki mukorana gute n'izindi nzego zijejwe iby'akazi
urakoze cyane ni kibazo cyiza rwose mu bindi bihugu abaganga usanga ari benshi mbwa mu Burundi ni kibazo gikomeye kuko ndije nyene hanyuma nta nabandi bari uko ni bagiye no kuvuga yuko ari specialité itakogwa n'umuntu umwe itazokogwa n'abantu benshi abantu benshi nka toxicologue ba ergonome aba ingénieur du travail aba juriste du travail n'abari yo presque bumva ni kibazo cyane cyane nga mu Burundi dufise ni ngere yuko bikenewe yuko umuntu arabagende iyo kwigisha abantu kugira bashobore kuba uko ndije nyene na jewe nibya ko atana abantu bahanzi aba baganga bakiri batoye ko ndabigisha n'ibyo muganga abaganga bakuze ni bake bahanzi hanyuma urumva ni kibazo vraiment gikomeye kuko ego ko di travail arayishyizeho barahaye mesi di travail kibanza kininiya mugabo ntabariho baziza kubikora niyumvira yuko ikihutirwa ari ukuraba bene ufasha abaganga bakiri abajenerariste kugira cyo kugira iyo specialité kuko benshi mu mahinguriro bariyo mugabo bakora ibindi batatereza gukora sinzi ko nowanishwe neza kibazo cyane
ego Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turi kumwe n'abatumire Maître David Dusabe yanonosoye amategeko yerekeye abakozi na Dr Emmanuel Kamo akurikirana ingorane abakozi bagira ku kazi nk'ibijanye n'umutekano wabo bijanye n'impanuka zishobora kubera ku kazi bombi bakaba bari Bujumbura mu Burundi ngaruka kuri Maître David impanuka zikunda kuba ibibazo bikunda kuba ku kazi bijanye n'impanuka n'isuku n'umutekano mu gihe ibyo bibazo bivuyemo nk'izo mpanuka mu mwakurikije amategeko aba biturande hariho sentare ijejwe iby'akazi igira uruhe ruhara mu gihe izo mpanuka zishitse n'ibyo bibazo bamenye uwo bitura abakozi
icambere cyocyo nkwanze tukamenya neza yuko abakozi ari bake cyane babaze ko uburenganzira ufise bwo kugirira amasanganya ku kazi yuko mu gihe umukoresha atashyizeho ibintu byose bisabwa gushyiraho umuganga wo ku kazi gushyiraho aguma akurikirana ko isuku rimeze neza aguma akurikirana amagara y'abakozi n'iki ko mu gihe bishyitse umukozi akagira isanganya ry'akazi yuko ashateza guca akurikirana umukoresha ahantu utanga uburorero ndazi ahantu umukozi yigeze gukoroka hejuru yambaye ishapo yo kwikingira arakoroka atanguza umutwe arababara cyane ataraza mu bitaro ngaza abikorera ibyabo umukoresha kuko yari afise amakuru yari abizi ibyo ari byo n'amakosa arimo aramuvuza abonye ageze nko ku bihumbi amajana atatu amajana n'amajana atanu acabwira wa mukozi ati urabona amagara umuryango ati urana twe twari twagerageje no kuri twe twagize nk'umukoresha kandi nk'umuntu asanzwe afise ubuntu muri we twe twagerageje gufasha tugeza raba rero namwe famiye muce mubandanya tora ibihumbi amajana abiri muce mugenda mubandanya umuryango wacu uko mumaze ati murakoze cyane murakoze mwe murabavyeyi nawe ndi mubyahwanye na ivyo rero nagombye kuvuga iki abakozi daboro nuko batabizi by'ukuri yuko aya masanganya abera ku kazi umukoresha aseza kuba yarashyizeho ibyo kuyakinga no mu gihe abaye akaba yararishe muri design ss kugira ngo bagirende bashobore kumukurikirana bashobore kumuvuza cyanke ikindi naco akaba bamurira mituweli mbe banze ngaruke amasosiyete ni make wanagomba jane neza mburanira usanga bafise aho barihira abakozi kugira ngo bivuze babarira amasurance donc maradini kibintu nkivyo onye abaganga bivyo ku kazi nani birimwe byo onye namaze kumva ko numuganga rumwe wenyene twifiti mu Burundi bisigura gatana nana bariho na societe zibafise muri Burundi hons niho nzibe bari akane karero notanga muri savuro mwarumvise misi yahera bahiriyeyo abakoze bazinzwe bagiye ku kazi mu gitondo bangahe barapfuye ubwo nyene ngo barahiye ibyo rero mu gihe bishitse ubundi umujyango wa tsaguca witura sentare ijejwe ibyakazi tribunal du travail akaruwa cyabakurikirana umukoresha bakerekana yuko ibyo bintu byose byari bitekanije n'amategeko kugira ngo akingize impanuka atabikoze canke naho nyimba byabaye naho atari yarashizeho ikigega cinyaga bizoza kizofasha mu gihe izo mpanuka zibaye mu gihe byase yuko zikingwa ivyo rero bo bimenya abakozi canke imiryango y'abakozi ibishoboye gusigara uko agiye umukozi agira iyo mpanuka yo kukaza gacapfa bakamenya yuko umukoresha bimwe muganga yamaze kuvuga ati umukoresha mu byo kutamenya mu gihe umukozi agiye isanganya ku kazi ikomeye nk'iryo onye atashizeho ibyose amategeko avuga niwe bicabirwaho kandi sosiyete irashobora kugira ingorane akarorero tara kandi nuko nko mu ngingo y'1329 iyi gitabo kigenga abakozi n'akazi iravuga yuko hariho abakozi bategerezwa kwama bapimwa obligatoirement no kuvuga nitegeko kwamba bapimwa kaize kiringo runaka umugwa bakozese kwamba bapimwa kubera baba no bakaba bari expose cyaba bari aho risk kurusha abandi abakozi bakora ijoro cyamvuga nk'ibintu by'abantu tsenge abagarje de security bo mu ijoro ibya ama societe ya security n'ukuri tuvugisha ukuri mu Burundi umuganga arafasha mu Burundi isosiyete murumva iriko iratahugirisha ama exam abakoze bakora ijoro bombore yabo za KK security ya seke zindi zose umumva ngo ariko aragirisha ama exam babasuzumisha nibanga tavyo bagira muka zubona rero umuntu yadukanye ingwara yagize buhoro buhoro kora yakora ijoro atavyazi akarinda gera hasanda abacangere agira aba kimuga abacangatse wero rakagashoboye turagusezera itahire muya wicarira usanga rero ibwa bumenyi buke mugabo fatanije nuko n'abakoresha nabo nyene bashiramo kwikunda kurenze ugomba gukunda amafaranga kuko akunda abantu murakoze
murakoze nawe Dr. Emmanuel ngaho muhavuga iki niki mufasha kubirerekeye muri hashize izo mpanuka
abakozi ntibazi amategeko yabo mu bisanzwe nge nayivuze umukozi ashobora gupfa muga umuryango we usigaye urafite uburenganzira nabwo nyine bwo kujya kudeklara muri NSS cyangwa muri ONPR ibyo bese nabyo bazi baratinya no kujya kudeklara nk'indwara zifatiye ukuzi ubona yuko ari akazi kagutera indwara mu bisanzwe ajya kurondera umuganga hamagara ibyerekanwa ukajya kudeklara muri NSS cyangwa muri ONPR mugabo kenshi abakozi baratinya ko bacyo babirukana mugabo sivyo na gatoyi ni kutamenya amategeko nicyo gituma abo bahimiriza bakabigisha ibijyanye n'iyo kodi abakoresha benshi nyine yayivuze baratinya gufasha abagize impanuka mugabo inkurikizi n'inkurikizi mbi gose baramutse bajya kwitwara mugabo ahanini yaje ni bya yuko imbere y'uko bajya muri tribunal du travail ari akazi ka INSS na ONPR kubakotiza kwanta kotiza aho ni kindi mugabo je aho dukorana batse guca mu INSS benshi baratinya hanyuma no muri INSS naho nyine hari ikibazo na ONPR naho umuntu adeklara amaxida nibyo barayemera mugabo ingwara n'ibigero bazemera ko nta ngwara n'imwe iraba deklara yaro ko abantu barafatirwa ku kazi sinzi ko noa nishuye ibikwiye
Maître Dusabe kubyerekeye abo bakotiza nka za INSS aravuze ko ikibazo kenshi usanga bashobora gufasha mu gihe abaye impanuka mugabo kubyingwara batafasha ni ikihe kibazo kihari
n'ubundi tugaruka ahandi nyene ikibazo cya mbere cyo nuko mugiye kuraba INSS nuko n'umukuru w'igihugu amaze kubivuga usanga ari amasosiyete bafise ukuntu bari bakora kuva kera uyu munsi adashobora guhindura sinzi rero je nibaza yuko buraba amategeko bakayatomora kuko ibintu by'amategeko tugira imana nuko n'itegeko rishasha ry'akazi barizanye bakatomora ibintu bitari bike usanga amategeko afise utuntu twinshi tw'utunengenenge ugasanga n'abakoze amategeko bariyoroherejwe ugasanga harimo ingingo nkenya zivuga akantu kamwe ariko ugasanga nizagura nizagura neza gusanga umuco kwiye kuri ico kintu cyo gukingira abakozi no kubavuza rero na INSS je mvuga nti hoba kuvugurura kavuga akantu kamwe ikamukwako abana kuvugira mu hamwe hagati ngo atsidaho travaille ngo professionnel ibintu nyivyo ahubwo bagatanga umuco kwiye bakana specifye abana bombi izo ngwara uko baramaze kuzimenya barazirazwe izama zabaye je ndibaza ko araho ahanini inya biva uko no muri INSS iyo atanga gushira mu ngiro ivyo kugira ngo asohore amafaranga mugihe uyasohoye ibintu bidatomo bidasa neza bitaboneka urumuyobozi mukuru nawe birahugaruka n'abakora muri ama service muri ico gihe rero akazi katagaruka hanini hehe uri ngo atware amasendika n'ama confederation n'ama federation ngaha mu Burundi n'akazi kaho ko guhaguruka kuko muri INSS ndazi yuko zizakosibu ziraserukiye abakozi baraserukiye muri conseil d'administration bakavuga kugira ngo byukuri abakozi bakigirwe byukuri mu gateka kabo mugihe bagwariye ku kazi turetse bifite amasangane mugihe bagwaye bagitse ingwara zavuye ku kazi bagirene bashobore kubariha basubira kwishyura n'imiryango yabo mugihe bamaze gupfa ikindi naco no hagarara ko cyane gikomeye twagiye dusaba cyane ubugenduzi bw'akazi je imanza n'amandonga 90% imanza n'amandonga muri ubugenduzi bw'akazi je baranze abagenduzi b'akazi nibaze yuko nta numwe atanze nirigwayo n'uyu munsi iyo namye imanza ndabasira 90% usanga badakotiza muri INSS kandi agace kamwe kamwe no kuva karere kamwe kamwe ngaho ibujumbura abari umugenduzi w'akazi inspector ajejwe ibujumbura mu ruhande rwa nahangwa muha mukaza abari umwe wese abijejwe akamenya amasosiyete akoreye ariko ugasanga sosiyete yakotse imyaka 10-20 abakozi ntibarirwa muri INSS abagenduzi b'akazi kwamengo ntacyo bibabwiye rero nagira ndabwire rero ibi mahagaza ko bya INSS na UNPN ahanye ku masosiyete akomakomeye ibwiriza niko novuga nawe ubundi barababwira bakabaha intunzi ntumbere ngene bobigira ngo yego tugiye kubikora ariko ugiye kuraba nta sosiyete ndumva yugariwe imiryango ngo uwe twaragwaye gasopo gatatu kane gatanu ugire urihira abakozi INSS uranga tukagaruka no kuri INSS INSS nabo nyene bari bakwiye kuza barakurikirana by'ukuri yuko aya masosiyete aza kurihira abakozi wabo kuko abakozi ubwabo usanga nabo nyine atavyo bamenye umukozi aricarira ngaho je ndiko ndakora amaze imyaka 10-20 ndiko ndakora mu ishirahamwe ninaheza nzoronka pansu yaje kwikangura gutya nahagize imana ntagire isanga yaje kugaza ku kazi ntagwareye ku kazi yaje kwikangura agasanga muri INSS n'izina ryiwe ntaryo bazi kenshi bikunda kumenyekana mu gihe hadutse ingorane hagati y'umukozi n'umukoresha bakaza kwitura ubugenduzi bukuru bw'akazi cyangwa bakagenda kwitura senari y'akazi niba twabimenye ibyo byose nuko rero abantu abakobwa bimenya imbere ya byose yuko ni uburenganzira bwabo kandi ni itegeko.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku vyerekeye umutekano n'isuku ku bakozi ku kazi aho turi kumwe n'abatumire Maître David Dusabe yanonose amategeko yerekeye abakozi na Dr Emmanuel Kamo akurikirana ingorane abakozi bagira ku kazi bombi bari Bujumbura mu Burundi.
Tuvuge migwi Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika,
bakunzi b'ijwi rya Amerika,
ku itariki ya 16 yo ku kwezi kw'indwi radio yanyu ijwi rya Amerika
izuzu z'imyaka 25 yabagezaho ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda.
Amakuru yizewe y'imamo agasana imitima. Ijwi rya Amerika
ni isabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka
haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka 25 izakurikiraho. Iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye
dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga ku Ijwi rya Amerika.
Tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu mwabyohereza kuri adresi yacu ya email radioyacu@gmail.com
cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio Yacu. Murakarama.
Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika.
Nashaka ngaruka kuri wewe Dr. Emmanuel Kamo mu kazi mujejwe mwavuze ko mufasha abakozi ku kazi kubijanye no kwirinda impanuka n'indwara nikihe mubona abakoresha basabwa nikihe mubona n'abakozi basabwa muri rusange kugira ngo ibyo bibazo bishobore kwirindwa
murakoze cyane abakoreshwa ibyo kodi travail basaba biroroshe nibasoma cya gitabo cyanditswe neza cyane ifodra ko bafata umwanya kayo basigurira basabwa gushyiraho aho abantu bakorera hameze neza atambu ingorane ziri nk'iyo nayo nayivuze bateza gukingira muha ibintu bikingira amagara y'abakozi ibyo bita materiel de protection bategereje nk'iyo nayivuze metre yivuze neza tuza kwigisha abakozi bashatse bakiza kujyanye n'ama aksida cyangwa ama maladie professionnelle cyangwa ama risque ari ukuzi ahari hanyuma bategerezwa gushyiraho cyangwa kujya muri serivisi iraba ibyo kuvura no gukinga mugabo wawe nta mukoresha n'umwe ndigira mbona bigira hanyuma abakoresha nyine bategerezwa kuvuza mu gihe habaye impanuka mu masaha 48 bategereza gufata amagara y'uwagize impanuka mu minwe bakamuvuza bakamurira amara yose ku bitaro mbere y'uko inesesa ari kikurikira cyangwa wenupera ari kibandaniza kuvura izo ngorane z'umukozi hanyuma ikindi gikuru ni uko umukoresha ateza kwitaho isuku ibyo sinza kwigaruka kwitaho imigwi imwe y'abantu babangamiwe nk'abakenyezi bibungenzi bataza kubafata ukuntu bafite abana batoya bari munsi y'imyaka 15 amategeko arabivuga nyine bataza kubafata hanyuma ikindi ni uko bateza kumviriza impanuro za muganga ari umuganga w'akazi cyangwa ari umuganga avura umukozi abonye yuko amagara y'umukozi adahuye n'akazi ariko arakoraho aho nashatse kuvuga yuko araho nagiye umukozi w'ishyirahamwe yari amenye yuko ndi umuganga w'akazi kubera mwene wabo namwigisha muri universite muri medicine ati hariyo umuganga w'umugenzi murabe ngiyeyo nuko nyumviriza ntibanyumvirije ahubwo banyirukanye nabo n'imbere n'inyuma nimvuye yuko hageze yuko babahimiriza bakababarira ingorane zishobora kubashikira mu gihe badashatse gushyira mu ngiro ibiri muri rya tegeko rishaje abakozi nabo nyine barafise ibyo basabwa ubwa mbere na mbere gukoresha neza ibikoresho babahaye byo kwikingira hariho benshi baba bifite mugabo ntibabikoreshe ngo cyangwa babishyize mu mutwe cyangwa babishyize mu mfuku cyangwa bakabigurisha bamwebamo nk'ibirato ibyo ni amakosa akomeye rwose hanyuma ikindi abakozi bategereza ni ukwikingira no gukingira mugenzi wiwe hariho benshi usanga atacyo bariye batibikingire cyangwa bashobora no gushyira ubuzima bwabo bari kubarakorana mu ngorane hanyuma ikindi gishyashya nabonye muri iri tegeko rishyashya ikintu cyiza ni uko abakozi mu gihe babona yuko bari kubakorera ahantu hari ingorane hashobora kuba impanuka cyangwa gutakaza ubuzima barafite uburenganzira bwo kudakura bwo kwirotira bakajya gusigurira umushefu wabo yuko babandanije bakorera aho hantu batahinduye ibintu yuko bashobora kuhasiga ubuzima aho umushefu ateza kuraba ingene akuraho iyo ngorane kugira umukozi ashobore kubandanya akora neza hanyuma umukozi cyanyuma ni uko umukozi ategereza gusinyara abonye ahantu ari danje ateza kwimenyesha
nawe Maitre David tugaruke ku bibazo bibera ku kazi ku bakozi mwavuze abagenduzi b'akazi n'uruhe ruhari abafise amategeko abasaba iki mu gihe babonye hari ibibazo n'ikihe amategeko abasaba
abagenduzi b'akazi bobo icyo amategeko abasaba ni ukuguma bakurikirana buri kiringo hari ikiringo icyo bita ama inspection baza baragira kandi bagenda si ukuvuga ngo babanza kujya inama n'umukoresha ngo babanza basubwanye ngo tuzoza oya babikora ikibiriraho bakamubwira ati ejo tuzoza urumva ni kibazo cyangwa bakabona abagenduzi b'akazi bashyitse bagaca batangura kureba by'ukuri yuko umukoresha yashyizeho ibyo byose bisabwa kugira ngo akingire abakozi biwe ariko nabivuze ku by'ukuri bishobora kuba batabyo bagira mu gihe nawe basanze umukoresha atakingiye abakozi biwe neza cyangwa atari karabakingira cyangwa baramuhaye icyo twakwita agasopo ntabishyire mu ngiro sosiyete icyo gishyiramo ryasiza kubanza kugara imiryango hanyuma rikagura ibikwiye kugira ngo rigire rikingira abakozi hariho amashyirahamwe amwamwe amasosiyete amwamwe usanga afite amarisike maremare no kuvuga asaba gukingira cyane kurusha andi mashyirahamwe akarorero nk'amashyirahamwe akaba muri bimwe by'ibintu bishobora gukomerera n'abakozi navuga agent chimique cyangwa biologique basanga ibintu ingaruka kuri savonore abantu basinzwe byo kuvuga kwishyirahamwe nka savonore hariho amasiyete usanga bakoresha kugira ngo bakore ry'amasabune iki yige ahanye tsa kwifise ibintu gukingira abakozi ayo masiyete mugihe abiriho ucabanza bakugara mukoresha akabanza akabigura kuko ubundi kwa gushaka kugira ngo kumara bene gihugu hariho n'ahandi akarora ngo kumashyirahamwe yubakishe ugasanga abakozi nta magara agira bimwe bambara byo kwikingira mu maboko ugasanga nta birato bikomeye bafise ari birato bi specialize kugira ngo umuntu ahogeye umusumaye n'uco mucumita ugasanga nta makofero bagira ahonye ubugendezi bw'akazi bukashika ugasha bwirenganira bagasha bamubwira gusa ngo urarara ngo uzocubigira ahonye by'ukuri ababayemo ukudeha ku mabanga baba basanzwe bajeje ariko twongeye tugaruke kuri ubu bugendezi bw'akazi abagenduzi bakwiye guhabwa uburyo bukwiye kugira ngo baze barakora izo inspection mugiye kuraba by'ukuri abagenduzi bumvise ngo umugenduzi nta modoka bafise umugenduzi ni ukuvuga ngo n'ucejwe akarere nk'ucejwe muhata mukaza cyanke ntahangwa wanagomba na mere n'uwa mere jenda azi ko ata modoka agira iwiwe bwaba ngo aza arakubita aya masiripirize cyanke aza arabagwa ko igihumura ayo masosiyete azaramenya ko by'ukuri ibyo bintu bikorwa cyanke bidakorwaho rero navuga nti leta yobishyiramo ingufu nayo nyine igaha uburyo bukwiye abagenduzi b'akazi kugira ngo bashobore gukora ako kazi ko gukingira abene gihugu kuko umwimbu cyane cyane uva ugukingira bawugirane bawuproduisa cyangwa batuma uyo mwimbu ubaho aribo bene gihugu cyo niko ndabibona
murakoze hanyuma ngaruke kuri Dr. Emmanuel naye amashyirahamwe n'ihe bisata aho abakozi bashobora gushikirwa n'izo mpanuka n'indwara kurusha ahandi muri icyo gihe n'ikihe cyokorwa muri ibyo bisata kugira ngo ayo magara n'umutekano w'abakozi bubahirizwe kurushiriza
ego urakoze cyane nimviye ko novuga ibisata kimwe kimwe kwacu mugabo urave ingene yabivuze mu byo kubaka rero impanuka nyinshi zikunda gushika cyane cyane mu Burundi hanyuma rero impanuka zikunda gushika muri aya mahinguriro akomeye akoresha birya bari ama produsimike ziza savonore ziza metarusa hanyuma n'izindi umuntu atazi mugabo icyo umuntu yovuga ni uko mu bisata byose ari impanuka ari muri agriculture ari impanuka ari muri transport ari impanuka urabona imivuduko y'imiduga zawe turakubwira ziruka ugiye mu mashuri ari impanuka urabona abigisha ko barayigisha bashakoresha ya sisiteme ya kera y'ingwa kwandika ku rubaho hanyuma ugiye no kwa muganga hari ingorane nyinshi nimvira yuko hari hageze nkina yivuze yuko leta ishyiramo ingufu mu byerekeye gukinga no kugabanya amasanganya abera ku kazi nta na hamwe izo ngorane za sante sekirite zitari ingorane ziri mu maminisiteri nka yose ibyo naba ariko ndabivuga yuko ari ikibazo cy'ahantu hose nta n'umwe umuntu yose iri inyuma kuko ni ibintu umuntu ariko arabona savonore n'imwe twabonye harapfuye abantu bwa handi bapfa abantu benshi muri aba bakora ibyuma na manazi yumvise mu bitaro benshi banerefona mwaje nk'abayahugiye atari abigenjwe imvire y'uko nyine yivuze inspection du travail barakwiye kuyiha uburyo bwo gukora cyane bakajya kuri tere bakajya kuraba ayo mahinguriro cyane cyane ayatazwi ayazwi amaniniya n'ukuri aragerageza aho nshika ndamaze kugenda ku rutare make ndabona ko bagerageza uko bashoboye mugabo barakwiye nabo nyine kwameliora gushyiramo ingufu nkeyi aba inspecteur bateza ujya ku kazi aba inspecteur bateza kuronga uburyo nibyo uri kurababarira kubera batanga uburyo bafise hanyuma arakubara yuko atanga ubumenyi bafise uko kujya kuri terrain uko ujya kuraba ibintu uzi ugiye kuraba nk'amaproduishiningi nayivuze metre bakoresha ibintu umuntu atabazi mugabo amategeko mu buzima kuru arexija umuntu wese adandaza ibintu yuko ategeza kuvuga ibintu by'ubumara birimo ibyo ari byo n'ingene babyikingira badashobora kubyikingira bakaraba ngene barondera ubundi buryo bwo kuyihindura kuko ubu abadandaza barafite ibibazo bikomeye mu bindi bihugu ntushobora gushyira kuri marishe ikidandazwa utavuze icyo cyakoreyemo n'ingene umuntu ashobora kwikingira mu gihe hari ingorane.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga ngaruke kuri Maître David abakozi boba kenshi batarondera gutera ibibazo kubijanye n'umutekano n'amagara yabo kubera bo kwibaza ko bashobora kwirukanwa uvyo tuma nagashahara baronka bakabura mwibaza ko ico gituma kenshi cyane kutamenya amategeko abakingira kubganye
icambere coco abakozi nibaze yuko iritege kujya kazi riri ngaho bwa mbere kugira ngo rikingire umukozi cyane cyane burya umukozi amategeko hari kugira ngo amukingire ko ugiye kuraba igihagararo cy'umukozi n'umukoresha umukoresha wayifitiye sosiyete yiwe ifise umutaho miliyari nka 2 umukozi nawe ahembwe 100,000 ku kwezi ajya guca yunama nk'uko mbengo ni papa wiwe umubyara wamubesheje ari umubyeyi wana agomba n'ibisaza n'imana imufitiye ubuzima mu minwe rero abakozi bateza kubanza kumenya yuko akazi kuburwa gakora ego ni byiza ubuzima mu Burundi buragoye kuboneka ariko no kugakora urutaza kubanza kumenya n'uburenganzira bw'iwawe abakozi bomenya uburenganzira bw'iwawe icyambere yo kutamenya uburenganzira bwawe nabo bumenya bagatinya bati yirenda nka ryo gora bacabanyirukana ejo cyo cyangwa mubana hari ibintu byinshi n'ibiba byaramaze gushikira abakozi bagenzi babo wiyenzuka ryo gora umukoresha avuga ati bo ndagushize hanze genda uce yitwara muri senari y'akazi ugacumara imyaka 5 uri kuritwara cyangwa 10 urukora ati gita mwibarabara bacabishira rero ku munzi arati akore rero noja kuryo gora akazi kanje akatakabura nja mwibarabara nirwa ndayerera byiza nobehereza imana kora kwa mungu n'amasenge iminsi yose kumbura izonkingira iyi myaka nzokora ngambe ndakuza abana be ndabageza imbere rero usanga ari byo bibiri kutamenya hamwe no gutinya gutakaza akazi ahari nibyo onye usanga bituma abakozi bataryogora bubabuke kubaza kubijanye no gushingirwa ku kazi
amasendika muri icyo gihe afasha gute
amasendika aragerageza aragerageza ariko mugiye kubiraba na mashyirahamwe ngahe sosiyete zingahe zirimo ayo amasendika ni zingahe babemera ko ayo amasendika aba ko n'utugije umutwe ratanguze ibyo bya sendika ari bo baca bahera ko mu kwirukana rega ni ibyo utugije umutwe niba baza guca mu ibarabara ariho imanza zose muri sentare y'akazi usanga baserukirwa n'abatwara sendika ugasanga n'abakozi 30-40 aba baserukira bose umukoresha baza kumuburanya bari mu ibarabara abaserukira iyo sendika rero ukacusanga by'ukuri igihugu kirakwiye gushyiraho ingingo zikomeye n'uburyo bukwiye bwo gukingira abakozi kuko by'ukuri mujya kubiraba abakozi mu Burundi ntibakingiwe bikwiye abakozi mu Burundi ntibakingiwe kubera ko usanga za nguvu z'umukoresha ziri hejuru cyane ugaca usanga nawe sinzi ko leta ibitinya ko bakomanze cyane 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 ababaye amashyirahamwe akomakomeye babazanye imitayi yabo ko bava bigira na byinyina ngo babikorerako ariko nk'uko umukuru w'igihugu yabisezeranye nuko boshyiramo ingufu leta bashyiramo ingufu cyane mubwira ngo ukingire abakozi cyane cyane bakora muri aya mashyirahamwe y'abikorera utwabo cyangwa aya mashyirahamwe abaje avuye hanze cyangwa amashyirahamwe mpuzamakungu usanga by'ukuri abakozi bafashwe nabi nuko muri rusange
nshaka kumwunganira mvuga ni ego nibyo ibyavuze byose nibyo mugahani niya ariho no kutamenya kw'amashyirahamwe kuko urasanga ishyirahamwe ryashyizeho ibintu byose bashyizeho serivisi medikali mugaha serivisi medikali watusanga umuganga agiye gukora ibyo bakora mu bitaro usanzwe mu kazi bateza gukora ibya medecine du travail gukingira abakozi kubahimiriza kubabwira ingorane akazi gate bagahimiriza n'abakoresha mugabo aha iwacu n'amashyirahamwe afise abaganga cyangwa abaforoma cyangwa amakilinike bitaho cyane cyane ibyo bita procurative kuvura hanyuma ikindi nacyo abakozi nyine yavuze baratinya n'ibyo mugabo ahaniniya bakunda amahera ingorane yabo n'abaza kuruvandika baruvandika agashahara iminsi yose baja kwitura mu masendika cyangwa muri conseil d'entreprise basaba yuko babogereza amahera mugabo ije amagara mbego nacyo yabareka ndi ibintu bikomeye nabo bongera kugashahara kenshi basanga bagahenje kwa muganga hanyuma umukoresha nawe kimwenteresa ukugwiza umwimbu gusa baguma akoresha umuntu nk'imashini ugaca usanga umuntu aheza iminsi yarabaye amuti akoreko nashaka kongera ko gatoya
ngarutse kuri Maître David wari kuravuga ko ufise amadosiye menshi muri sentare y'akazi ku bibazo abakozi bakwitura ni nk'ibihe bibazo kenshi baba bitwarira muri iyo sentare mu madosiye uronka
ibibazo vya mbere no kwirukana aho bidashyira mu mategeko lisansi mabizifu hanyuma ibindi ni bimwe byo kuba tayiwe muri NSS batavujwe batakinge ukazi bavyibuka uko babirukanye ukazi cyane handitse ingorane ni ivyo rero cyabitsiriramwo nawo ubundi usanga cyane cyane ari kwirukanwa bidashye mu mategeko uko abakozi uko ico mukoresha mu mutwe kesha afise naye amasosiyete twatuburanira nibyo usanga baba bari bazi bazi yuko bobo ari abashefu bakomeye cyane ni imana ntonya ngaha ku isi agombye mu gitondo yikanguye yinjiza muri sosiyete abagombye agasohora abagombye nibyo abakoresha kenshi aba bakoresha bikorera ibyabo muri amasosiyete prive biyumvira kenshi rero ugiye kuraba ingorane cyane cyane z'amazibaho ni izo zo kutagomba kubahiriza agataya k'abakozi imishahara nk'uko dogiteri yamaze kubivuga ugasanga bariko bapfa imishahara ntiduga ugasanga umukozi akoze muri sosiyete imyaka cumi umushahara ntuduga ugasanga n'uyu utaduga ntibamuri yakuginye ugasanga umukozi aramara amezi abiri atatu ntahembwa ejo agasanga urakwandikirwa amakeyiti ngo natonda ku mwanya ku kazi ngo ari indwara zarasiba kandi ata amafaranga ariko araronka gutonda ku kazi nyuma bigaca bivamo nyuma rero ibyo kwirukanwa ku kazi burundu umukozi agatangura kugira hane gutangura rwa rugendo rurerure novuga ko ari nk'amakuba ya musa umukozi arinze yirukanwa muri sosiyete by'ukuri abagiye mu ngorane zidasanzwe kuko duhereye mu bugenzuzi bw'akazi usanga prosedure mu bugenzi bw'akazi bo baragerageza abarundi no kubera bo botana ingufu bafise zo kuvuga ngo umukoresha baramufatira ingingo zirinzi nyinshi umukoresha ngo bamufatire ibihano ngo ibintu utabikoze turagufatira ibihano reka bo barundi bameze nk'abashinga nayo barahanura gusa kandi niko n'amateka barimite ariko bageze muri senta y'akazi usanga by'ukuri imanza zo muri senta z'akazi usanga ari nyinshi ugasanga umukozi aheruka kuburana mu kwa mbere bamubwiye yuko azasubira kuburana mu kwa gatandatu n'icyenda yumva muri icyo gihe bijya bica intege abakozi icya mbere bihutira zo guca muri sentare y'akazi yihutira guca kurondera akandi kazi ahubwo kugira ngo ashobore kugaburira umuryango rero nshya nkasaba ni niba iby'imanza zo muri sentare z'akazi zogerageza zikanyaruka kuko izindi manza zisanzwe zinyaruka nimba sentare y'akazi iba yarengewe n'amadosiye bagira amasentare atandukanye nk'uko bagize sentare ya muha sentare nkuru ya muha aya nahangwa ya mukaza bakabitandukanye kuko n'ukuri umukozi atangwe kuburana nta mukozi ndabona aronga ibyo yaburaniye munsi y'imyaka itanu cumi uwo ari we cumi n'itanu rero nawe usanga ingorane cyane cyane ziba ziri ugasanga umukozi naho yumenya ubwo burenganzira bwe kugira ngo yubahwe guca kubugwanira ugasanga ntiyubahuka kubera arazi neza yuko n'abandi bagenzi be birukanwe barakwiriye ku ibarabara bagenda imishasirate byirabengera ikiraso carahengamye kubera ko izo manza ntizihera naho zohera kuzishyira mu ngiro ni kibazo niduga manuka girane izisha mu ngiro aricyo bisha bituma rero nabo bakoresha badatinya sena itamotse igitutu nuko navuze sentare cyane aha ndavuga n'umushikiranganji w'ijwi ry'akazi umushikiranganji arakwiye kubishyiramo ingufu nawe nyine bakurikirana yuko izi manza z'abakozi ziva mu nzira n'ukuri kuca kurungika umukozi ahembwe ibihumbi ijana ngo aze kurondera umuwavoka mu buburanire maze baburane imyaka itanu ibyo bintu mwumva neza ko ari ibintu bidashoboka nicyo gituma abakozi baca birukanwa bidaciye mu mategeko cyane cyane izo manza nyinshi ziba zigwiriye rero zo kwirukanwa bidaciye mu mategeko licenciement abusif
nawe Dr. Emmanuel muravuga ko hari igihe byoterezwa kuba abantu bakaronka seritifika yuko bashoboye akazi bafise inguvu n'amagara yabo ameze neza biravuga ko umuntu usanga bashobora kumushyira mu gisata gishobora ahubwo gutera ibibazo kurushiriza amagara yiwe kubera atapimwe imbere ko bamushyira muri icyo gisata muhanura iki mu bibazo nk'ibyo
murakoze cyane icyo ni ikibazo cya macyaje kenshi turamaze gutanga intumbero ngo byogenda ni uko busaba yuko ari abaganga bari mu mashyirahamwe aribo botanga ayo maseritifika kuko umuntu ashatse akazi baramutuma seritifika d'aptitude ahagiye hose ku muganga atazi naho nawe ukazi uje gukora kari kugatanga arayimusyaturiye nta ntakarero kasimamaga gushyira ahantu hari mikungugu ntushobora gukora amezi abiri cyangwa amezi atatu ufite abakurwara hari umurwayi mugongo bagushyize ahantu ho guterura ibintu ntibishoboka bishobora gusaba gukora gusa usanga wa mukoresha utangwe kwiyumvira ati mbyasha ni umuganga wo muri antreprise ariko aranteye ingorane cyane uyu murwayi ni umurwayi nyabaki cyane cyane byo cyo ntuhanura ni uko amaseritifika adaputitifizi yotangwa ni uko atabaganga bariho mugabo yuvuma atangwa n'abaganga bari mu antreprise bazi akazi umukozi uje gukora kugira barabe yuko kari kompatibule n'amagara ye
naho ku bijyanye n'abakozi bashobora gukora amasaha arengeje afise ubuhe burenganzira nikiye mubahanura
amasare keje na masamabi abakozi nivyo bakunda mahera kuberage ko bafite agacara gatoyi ubwabye gukora amasaha menshi uraruha uragarirwa nabi hanyuma mu nyuma ukagisaganya ugasanga ni wowe ugize ingorane mu nyuma nawe utazigize ubu mu myaka ibiri cyangwa itatu urateba ugahera yaba ujya kuri mashini ukoresha igihe kirekire amasaha menshi na nyine yatebigaya n'umuntu nicyo kimwe icyo gituma abantu bahanura yuko batoshiga amahera menshi baba bajya amahera supplementaire ngo ukwendaga kurarya amasaha makeya ugara usanga abakoresha nabo nyene bakoresha abantu amasaha menshi niyo bahomba kuko umukozi uramukoresha araruha agakagira agisida nuko twayibonye nuko atankurikije gikurikira kuri aya mashyirahamwe uganiyumvira ko bizoza bisi izoza kuko kondi turavayi ndabona kubikara kugosi kubwira ko amashyirahamwe agira amasida menshi bateza kuyakamahera menshi cotisation za kutunga par rapport ya nombre ya maxiza du travail je ni mvya yuko si byiza byo gukoresha abakozi nk'i machine gukoresha amakozi zo na amasaza ategekanishwe n'amategeko akaba ariyo bakoresha abakozi
nawe Maître David wabuze ko kenshi usanga abakozi badafise n'amakuru ahagije batazi ibikingira uburenganzira bwabo nk'ayo mategeko mashasha iryo tegeko rishasha ryo mu mwaka w'2020 kubwanyu inyigisho zohabwa abakozi ninde yo zikora zotangwa gute zoba zihagije hakozwe iki
ego ngaruka handi nyenye ubushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi ministere ya fonction publique niyo ijejwe ahanini gukurikirana yuko amategeko y'akazi ariko arakurikizwa nuko abakozi bariko barayamenya bayazi bazi ibiri muri ayo mategeko kuko amategeko ni meza sawa nukuri ugiye kuraba igitego rishasha baragerageje n'amategeko meza mugabo ntibangahe bayazi ni ukuvuga vulgarisation ya code di travaye yari ikwiye kugirwa n'ubushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi kugira ngo abakozi bose bamenye hanyuma bikanagirwa kandi n'abakoresha abakoresha ubugenduzi bukuru bw'akazi bukabifashamo bizananye muri bwa bushikiranganje bw'akazi bigasha ubugenduzi bukuru bw'akazi hanyuma bagahimiriza abakoresha bakagira buri mwe bagira za formation ntuze periodique barabagira nibaguma bajya kwagirisha amaformation gusa iyo bumvise formation abakoresha bumva kujya kubigisha imashini shasha yaje cyangwa kubigisha informatique ku batabizi ubuhinga bushasha ibintu bizotuma binjiza amafaranga menshi ariko no kumenya uburenganzira bwiwe umukozi n'ibyo birimo muri zirya formation basa kubagirira hanyuma ikindi nacyo n'abatwara amasendika bakabigiramo uruhara abatwara amasendika sukuza barasaba ntuze amakotizasiyo gusa ngo abakozi nimukotize gusa ariko barakwiye kuza barafata igihe bakigisha abanywanyi babo ibijyanye n'uburenganzira bwabo kugira ngo ku munsi bame nabo nyine ubwabo bakontora bavuga bati iki kirakwiye gukorwa iki ni gikozwe neza iki kirakwiye bakabikurikirana ku munsi numva rero ari abo bantu batatu aribyo bisata bitatu ubushikiranganje bw'akazi bw'abakozi n'akazi inspection du travail hamwe n'amasendika nibo boshyira mu ngufu cyane kugira ngo iri tegeko rigenga abakozi n'akazi rimenwe n'abakozi benshi bashoboka
nawe Dr. Emmanuel Muhavugiki hari cyo mwongera ko kuri icyo
oya yavuze rero cyane cyo nokongera ko ni inesesi nayo iri mu bugenzuzi bw'akazi kuko inesesi iraronka amahera y'abakozi nimvya yuko inesesi na NPR bategereza kujya guhimiriza kwigisha abamambure babo kugira bamenye uburenganzira bwabo nimvya ko ahanini yavuze nka byose
ego nagomba garuke kubijanye n'umwuga wanyu muri umuganga kwirikirana ibibazo abakozi bagira ku kazi kubijanye n'umutekano wabo impanuka zihabera n'indwara kubwanyu ni kuki atabaganga benshi bahari mu gihugu muri ico gisata nuko batabona kamaro kavyo canke n'ikintu bataramenya neza mugabo babona ko gifisa kamaro niki he mugerageza gushira habona kugira mwerekana kamaro k'umwuga nk'uwo wanyu kugira ngo ntihagumare umuntu umwe gusa mu gihugu aboneke n'abandi nashaka no kuri cyo kibazo hoba muri kaminuza zo mu Burundi hari igisata cyo bakiriho kuvyereke umuganga akurikirana ingorane zibera ku kazi
ego murakoze cyane kibazo cyiza gose kandi musa n'abatanze umuco ahanini nuko biva no muri kaminuza na kibanze ba cyo gisata bikwiye kuko nko muri kaminuza y'u Burundi bateze kwa fi departement medicine du travail na medicine legal nayo departement nayo hanyuma ikindi nacho nuko ubuganga butazwi cyane cyane muri Afrika mugabo surtout Afrika iwacu Afrika central Rwanda n'u Burundi na Congo bwa uravye ibindi bihugu nka Afrika de l'Ouest nico gisata abaganga bose birukira kuko baratahuye akamaro kayo muti kweri kata abaganga bariho ni kubera ko atamategeko ariho ajyanywe n'ibi bya sante securite kuko umuganga wese afite mwene wabo atwara ishyirahamwe X cyangwa Y arakuha akazi mu bisanzwe kirazira udafise medecine du travail mu bindi bihugu ntibakwemerera gukorayo biri muri bimwe bituma abaganga bijukira kugira iyo specialisation kuko ukora ahantu mu shyirahamwe ukagira medecine du travail agashahara karaduga mugabo rero iniwacu dusanga ari ka mwana wa mama nta tegeko iyo ribuza rwakazi muratabyigiye usanga abakora mu mahingiro cyangwa mu izo za INSS ONPR nabyo bize usanga nicyo gituma medecine du travail itavansa usanga na universite imiza abaganga kugira ngo ugire icyo gisata ngo bahe amabursi kuko ni gisata gikomeye rwose gukinga ni imvira y'uko bamaye ivuga no mu gifaransa vaut mieux prévenir que guérir ikintu cyiza rwose umuntu uravye amahera ukoresha ugiye kuvuza umuntu yagwaye kanseri n'amahera uza gukoresha ugiye kumukingira ni wowe wunguka natwe twavuze mu ntango y'uko abakoresha batinya ko bisaba amahera menshi ubwanjye nibwira ko atari ibintu kutamenya uko atamaye itudi ariyo yerekana nyine ushizeho prevention muri entreprise yawe amahera wokunguka jeno guha nk'akarorero muri Burundi nk'aha turafite programme y'ibya sida nta n'ifaranga nari muraba mu mwaka umurwayi wa sida dutwara kubera iki kubera ko bashyizeho ingufu mu ntango n'ibyo bamara baratanze mu ntango ubwa ngo tumaze imyaka 20 dukurikirana abarwayi bacu nta n'amahera nuvuga 100,000 badutwara abarwayi ba sida icyo kimwe n'amakisida nk'aha twe dufite amakisida menshi y'akazi wiravye barashyizeho ingufu nyinshi rwose nta akisida n'imwe nko mu myaka 2-3 tuzobisanga muri Burundi imbere abagira amakisida nabo dukorana batarabimenya kubera abakoresha babo batarabahimiriza mugabo Burundi yarayibonye irabahimiriza nabo nyine abasutreta nabo nyine barabahimiriza kandi turabakurikirana hasi kugira bose bamere nk'uko kwa Burundi ni njyewe ko ari n'iyandi gikorwa cyo gushyiraho politiki rikreye politiki nasiyonali izotuma ingorane zose ziriyo imvira y'uko konti travayi nshasha niyo abantu bashyiraho ubushatsi ibya ko bizoke icyo kibazo kizotora igihe
murakoze Maître David ku byerekeye amategeko mpuzamakungu ajejwe akazi mu byategekanya harimo uburenganzira bw'abakozi bwo kwishyira hamwe mu masendika n'amashyira hamwe kudakumira abakozi ku kazi kutabakoresha ku nguvu kudakoresha abana hamwe no kuronka imishahara imwe mu gihe abakozi bakora akazi kamwe ku byerekeye amategeko mu Burundi ni itegeko rishasha cyane cyane ryo mu mwaka wa 2020 rigenga akazi mubona ubwo burenganzira bwubahirizwa bwarashizwemo bushirwa mu bikorwa gute
ego naho umva muri rusangi usanga hariho utunenge utunaturiya ugiye kuraba by'ukuri amashyirahamwe aya masosiyete n'abakora ayo makosa ajyanye n'iby'akazi usanga abazi yuko ejo usanga yagiye ejo pasi ashobora kuzogira ikibazo cyangwa agira intambamyi rero ibyo byose mwavuze ni gake akarorero nko gusanga ibi by'amasosiyete adahemba imishahara ingana yego birabaho ariko usanga atari ibintu bigwiriye ibyo gukoresha abana mu buzi ni ukuri ubunye nta henshi usanga amasosiyete ariko akoresha abana noneho niwoja kugera gukoresha abana ubona n'ubuzi ubunye ntabwo Bujumbura kuboneka gusa amakondisiyo yo gukoreramo ni usanga agoye kondisiyo do travaye usanga zigoye ibi tukugaruka kuri bya bindi byo gukoresha abakozi ibikorwa byinshi ukaca barenza n'amasaha y'akazi bimwe amaheri supplemente banayabahembereye ahanini usanga ari ibyo naho ubundi byo kubahembaragerera imishahara kuyinganisha ibi byo kudakoresha abana ntabyo bagira cyane cyane mugabo ibi by'amakonje ibi by'amaheri supplementaire bazi yuko umukozi ari kumukoresha ujya kuri ingorofani ujya kuri robo n'amasaha uko bigombe basanga ibi by'amaheri supplementaire biba biri aho
Murakoze. Mukuru wangiza Dr. Emmanuel, nashaka mugire icyo muvuga, icyo mutashoboye gushikiriza kubereka baratwumviriza kubijanye n'akazi kanyu, kubijanye n'ivyo mufasha muri cyo bisata twako turavuga cy'abakozi ku kazi.
Yego, murakoze cyane. Je nimvira yuko abajejwe gushira mu ngiro rya tegeko rishasha ariko borishira mu ngiro hakikare ama bagashyiramo ingufu nini hanyuma nyine nayivuze metre aba inspecteur bakajya kuvuga kureba abakora ikorera ashyirwa mu ngiro n'abakoresha mugabo ahanini yanimbiye yuko igikorwa cya mbere ari ukwigisha abantu rya tegeko. Iyo tegeko niyo barimenya abantu hanyuma bakarishyira mu ngiro niyumvira yuko abakozi bazotorera ku biro. Murakoze.
Murakoze cyane. Barabatumire Maître David Dusabe yanonosoye amategeko yerekeye abakozi na Dr. Emmanuel Kamo akurikirana ingorane abakozi bagira ku kazi kubijanye n'amagara yabo, kubijanye n'impanuka zishobora kubashikira n'indwara ku kazi bombi bakaba bari i Bujumbura mu Burundi. Turako tuvuga rero kuri ibyo bibazo by'abakozi ku kazi no kugena amategeko abitegekanya ku byerekeye u Burundi. Ndabashimiye cyane mwese kuri iki kiganiro. Murakoze.
Murakoze cyane.
Murakoze.